ikaze bakunzi badusuzuruke kuri radio ijwi rya Amerika twagarutse muri wa mwanya mwiza w'umuziki nari mwiza muri kumwe muri dususuruke duhora dufata akanya ko kubumvisha indirimbo nshasha uyu munsi turabumvisha indirimbo z'abarundi n'abanyarwanda zasohotse mu mpera z'ukwezi kwa kane no muri zindwi zitatu z'ukwa gatanu reka dutangure kuva ukwezi kwa gatanu gutangura badundika ku mudiho wa Mologo iyo ndirimbo iriko irabica biracika yanditswe n'umufasoni KDK nk'uko tubisoma mu majambo aherekeza iyo ndirimbo iriko irahera KDK yanditse indirimbo Mologo ayandikira bagenzi biwe bari bafite isabukuru y'imyaka 25 bubatse icyo cyiyumviro agiha umugwi We Love Music w'abarundi hacasohoka indirimbo iryoshe cyane ifite amasanamu meza cyane bayise Mologo nisubiramo ry'ingene abo bakunzi bamenyanye ni nkuru y'urukundo koko umvirize hamwe na We Love Music bari kumwe na KDK bakunze badususuruke ari umunsi wahari w'abavyeyi amatariki aratandukanye ku bihugu gusa ahenshi bahimbaza umunsi mu kwezi kwa gatanu umuririmbyi w'umurundi Yoya Jamal yarayasohoye indirimbo yise Mama amajambo ayagiza umubyeyi wiwe ko ataco yamuburanye amuhaye n'amashungwe Christopher Muneza indirimbo y'urukundo ati naramenye ko wanyivye ubwenge ndabibona ndi kumwe nawe yasohotse muri kwezi kwa gatanu Girati ntabikunda kubera kuguma umpamagara izo emoji z'imitima zimujya umutima ayo namwe mu majambo y'indirimbo ntabikunda y'umurundi Double J yasohotse muri uku kwezi kwa gatanu umvirira
Yeah. mankinga izoi modi zimetimo zimujyo mutima izoi kali wa mutima zira mutima
Uweri Double J, muri ntabikunda. Iyo maze misatekereje, abariko aritegura kuduha umuzi kuryoshe. Uwo nawe ni munyarwanda King James. Inyuma y'indirimbo Akayobe, yaririmbanye na Manikiani, haheze amezi atatu. Inyuma kandi ya Ubanguke, haheze amezi atandatu usohotse. King James yagarutse, araturirimbira indirimbo y'urukundo yise Ejo. Umviriza, ni King James, muri ino ndirimbo Ejo, yasohotse muri uku kwezi kwa gatanu.
Nicho mjango sumutima Urabere usu kwa weku Uru anje nicho Oh, 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 oh. Uwe sho Abyumvute umukundwa inzozi zacu zirimpamo hindukira undi umugabo wawe ukaba umugore wanjye
Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru isa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu Dewa turabaranye
Mungo mungiriza dusu suruke kwi radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turiko tumvisha indirimbo nshasha z'abarundi n'abanyarwanda zasohotse mu mpera z'ukwezi kwa kane no muri zindwi zibiri z'ukwa gatanu. Reka ndabahiyindi yitwa Ndiki. Umurundi Vishulov ati Ndiki atabantu. Nokoriki atabantu. Nakamokeza kugukundana hagati yacu. Uwo ni Vishulov muri ino ndirimbo Ndiki yasohotse muri uku kwezi kwa gatanu.
Ndiki atabantu Choriki atabantu
Mora niba zajewe Mora niba niko uko tukoresha
niko utandukana
dufite umwanya muto yemwe kuri isi ya rurema nitutakaze rero mubikaca ntibize ahubwo amahoro urukundo ubuntu imbabazi ukora ibyiza
Rwanda barakoreye hamwe mu kukoje kwa gatano abona bwo novuga nka Gads ari kumwe na Nel Ngabo hamwe na Kenny Sol badusohoye indirimbo bise Molomita ayo majwi atatu ayahimbaye umviriza ni muri rimwe y'umurundi akiri moto asohorera indirimbo ziwe muri studio rurangiranwa yitwa Colors Studio iri mu gisagara cha Berlin mu Budagi December nguyu muri na ndirimbo haruse gushira habona yayise kila siku canke buri munsi
Must go on.
Suruke ndangirije kuba hino ndirimbo kosho muzo kumva aho barundi bicaye baharira ngo indirimbo y'umwaka ni kosho ya dramati abandi bati siga ni mologo ya We Love Music murumva ko kosho ya nyudze abakunzi b'umuziki kosho ni indirimbo y'umurundi dramati
amlio singa mesha bonita mwo I don't know how to say you fatigue and even now cause I am a cheater niyo beranya ukomba nitoye sinjegereza umutima banigize intama kandi tunda waza n'ubudaramba nka otama nadiruza amabara na nyama choma I'm gonna treat you right and love you hard as long you go akuza kumfani kitinye Moka, the somebody there.
Himbawe no kumva zino ndirimbo nshasha z'abarundi n'abanyarwanda ukwezi kwa gatanu ntikurahera ziracaza erega umurundi DJ Fernando yaduhonjeje yagiye gusohora yitwa Corazon muraba hafi Nakoze kubona natwe mu gisusuruke ndabije Amerika na Nelly Munza kuba bifurije kururanirwa ahiwanyu
je t'aime non seulement pour les pieds, mais pour les autres, car nous sommes ensemble. Oh, mi corazon.
Oh, mi corazón. Yeah.